Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika riba tondisi. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020. Kuri mikoro muri kumwe na Jean Fidel Niyongabo. Abo mu muryango wa Rurondona Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi mu Rwanda batewe impungenge nibura ryiwe nyuma y'amezi hafi atatu batazi ahaherereye.
Umwana yazindukiye ageze kuri polisi rero avuga uwaje gusura baramubwira bati igihe cyo kumugwanda kirageze ari byo tukimubaza ateze ko nari n'umuzaniye utwenda. Ati imyenda yisige turaza kuyimu.
Uyo n'umugore wa Rurondona Jean Damascene Madame Mujawabera Joela. Mu Burundi bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bahunze igihugu bashinze umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Naho muri Congo Michel Rukunda azwi nka Makanika yari umusirikare mukuru mu gisirikare cy'igihugu FRDC yatorotse icyo gisirikare. Imbere ko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidel turahera mu yavugwa muri Afrika. Indege y'igisirikare cya Afrika y'Epfo yari itwaye abantu 67 yarahiye ihejeje kugwa ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa kane mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko nta wahasize ubuzima nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo ndege yari ivuye mu gisagara cya Beni ku birometero bishika 350 uvuye igoma. Indege yatwara abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Congo, mu karere ko mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, mu funyafunyo y'Igifaransa cyarategetse amatohoza ku Banyamerika batatu bishwe n'intagondwa za Al-Shabab muri iyi ndwi muri Kenya. Abakozi batatu b'igisirikare cya Amerika harimo umusirikare umwe barishwe igihe abarwanyi ba Al-Shababu badashika 20 batera ikambi ya Manda Bay ikoreshwa n'abasirikare ba Kenya hamwe n'Abanyamerika. Abasirikare ba Amerika bari hagati ya 50 mu bari mu karere ka Afrika y'ubuseruko barashitse ku kambi ya Manda Bay ku munsi w'Imana gushikira abagenzi babo kongereza umutekano nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare cya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ku mugaragaro ko akeka ko Irani yihenze irakorora indege ya Ukraine itabizi. Abategetsi ba Irani gushika baracemera ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yagize ikibazo cya moteri mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu. Ingenzi 176 zose zarimwo zarafuye harimwo n'abanyekanada 63. Ariko amakuru ava muri Leta ya Amerika yabwijwe rya Amerika ko abategetsi ba Amerika basuzumye amasanamu y'ikigendajuru cya satelite bemeza ko iyo ndege yarashwe na misile yakorewe mu Burusiya igihaguruka iva ku kibuga cy'indege Teherani. Leta za Ukraine hamwe na Canada ntizemeza ibisobanuro bya Irani ku iyo ndege yagize ibibazo bijyanye n'ubuhinga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batewe umutima uhagaze no kwihutira kujya mu ntambara na Irani baratoye bongera baremeza itegeko ribuza Perezida Donald Trump gufata ingingo za gisirikare kuri Irani adahawe uburenganzira. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'abademokrate inyuma y'aho Perezida Trump ategekeye kwica umukomanda wa Irani Qasem Soleimani. Abademokrate benshi na bamwe mu barepublikane bavuze ko batanyuzwe n'insiguro za Leta ya Trump ku cyatumye Soleimani yicwa kirya gihe nyene. Sena igenzurwa n'abarepublikane nayo nyene itegekanya kuzoritora ariko nta mahirwe ko rizokwemezwa. Ibihumbi by'abakora imyerekano barihereje amabarabara mu Faransa ejo ku munsi wa kane mu kubandanya biyamiriza integuro y'itegeko rihinyanyura itegeko ryo gukukuruka. Ni mu gihe Leta na sendika z'abakozi muri icyo gihugu batarashika ku mwumvikano kuri icyo kibazo. Ibaye imyerekano imaze ikiringo kirekire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968. Iyo myerekano yarahagaritse amashuri amahinguriro y'ibitoro irahungabanya ukwiyunguruza mu gihe ibitegire binini by'abafaransa kare bemeza ko iyo myerekano ifise insiguro ubu benshi bavuga ko ikwiye guhagarara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu 20 barakomeretse mu gitero cya rokete cyakozwe ku ikambi ya gisirikare icumbitswe n'inteko mpuzamakungu za ONU abafaransa hamwe n'abanyemari mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu cya Mali yitwa Kidal. Muri abo bantu bakomeretse harimo abasirikare 18 bari mu nteko za ONU bacungera umutekano bava mu gihugu cya Chad. 6 muri bo barakomeretse bikomeye. Gushika ubu abakoze iryo bara ntibaramenyekana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cya Nigeria naho abasirikare 20 barishwe mu gihe abanyagihugu bashika 1,000 bomowe mu ngo zabo n'igitero cy'abagwanya ubutegetsi cyabereye mu buraruko bushyira ubuseruko bw'ico gihugu. Nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare ejo kuwa 4 abivuga, abagwanyi bambaye impuzu za gisirikare kandi bari mu modoka za gisirikare kuwa kane ejo niho binjiye mu gisagara cya Mongumo baca batangura gutera abasirikare bongera basenyura amazu ashika 750 muri ico gisagara. Umunyagihugu yavyiboneye avuga ko abantu bahungiye mu mashamba igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe nabo barwanyi.
Urakoze Aloyce kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abakeneye impapuro z'inzira mu gihugu bidogera igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gihugu ko kitariko kiraborohereza kugira baronke izo mpapuro. Urongo ico gipolisi agasigura ko muri ino minsi abasaba impapuro z'inzira ari benshi cyane bigatuma ibikorwa bitihuta nk'uko vyahora. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murashikizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku biro vy'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri no minsi imirongo miremire yabaza gusaba urupapuro rw'inzira ari go bita passeport mu rurimi rw'igifaransa. Uri abamaze iminsi batondera urwo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera ico gipolisi ko kitariko kiraborohereza. Bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nko kuva kuwa mbere gushika n'ubu nkabana rashikirwa n'ubusinda bitahura. Kuwa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzusa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwa barazirarana candaza. Kuwa kabiri shise naho ne baranyandikira nimero kicakeje muri ya registrema ha narabajije barambira ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri PAF bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu munsi danye cha mumenyeranye igipapuro singombwa ngo ucukiro mugabo ugacusanga abatonze umurongo nta numwe ari karakigwa hari mapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha niho baguma barugika izo mpapuro mugato tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura.
Naho biruko harabashima ko bakiriwe kandi bakabona impapuro vyabo biriko bitera intambwe. Bana bakenyezi ni bamwe muri abo
tushitse twaroye ku murongo kuko twetwaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo wo kuri yego ariko twakira neza je ntabyo ndabura kwere uko ivya mbere nabironse nizere n'ibindi ko ndabiro turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye.
Urongo y'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga ico gitabo c'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze. Komiseri w'ico gipolisi Jimmy Hatungimana atangiye gituma
abantu ni benshi ivyo nitwo bidea kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu numwe araza gutwitura ngo abibure. Mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu byahumye. Icyo gituma rero tuje dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza idonido idosye ku yindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twahije kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa sawa. Rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga.
Ivyo biruko mu gihe amakuru ava mu begereye icyo gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuronswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa vyihuta mu makungu. Aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararonswa izo mpapuro araba bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi, bibaza ko gishobora kuba nk'ico mwaka w'2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu. Ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire, umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikika mu kiza.
Uwatanga iturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe, n'uwo yagihaye n'uri ko arakirya n'uwagitanze bose tuzobahamira rimwe. Kandi vyo naragomba nce mbona kanya kuvugira abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nk'izo ko bo mushira habona, twe tugomba dushireho umugwi ujeje gutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka. Rero igihe uwo muntu ufatwa ariko aratanga ibyo bintu amenye yuko tuzomushengeza bino bya karorero.
Naho hari midogo ko bavuga ko bataronswa izo mapuro zinzira byoroshe, urongo cyo gipolisi kijejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi heze.
Ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana atatu, turashaka gutanga n'ibindi birenge aho nyene mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyene yifo kuziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora. Kare twarakora amapasiporo arenze gatonya ijana aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nk'abuno munsi.
Warongoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ako ari abamaze amezi atatu basavye ibyo bipapuro by'inzira ariko batarabironswa.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuyindi nguru yerekeye Burundi, bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bahunze igihugu bashinze umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu, Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Ntibatomora neza ko bazokwitaba amatora yimirije canke ko batazoyitaba. Ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Icyatumye dushinga umugambwe PDG Girubuntu nuko twasanze mu mikorere ya politiki y'u Burundi hariho umuco w'ubuntu n'umuco w'intwari bihereye bitubahirijwe bitacubahirijwe cyane. Dusanga rero byaba byiza dushyize umugambi witwa PDG Girubuntu kugira ngo mu Burundi tugarukire intwari ihagaze ku buntu, tugarukire intwari ibereye mu Burundi.
Twavuga ko muzanye inguvu izihe mwebwe ziruta abandi bari bahari.
Ingufu tuzanye ni ingufu zihagaze ku mucyo w'ubuntu tugomba kugarukira mu Burundi, kuko twasanze nabo baza baratubwira aho babyumvira bavuze bati ibyo ni byo byari byarabuze mu mikorere ya politiki y'u Burundi, ko muzanye muje guhagararira umucyo w'ubuntu, ibintu byose bigakorwa mu buntu. Burya iyo umuntu afise ubuntu ntiyica, ntiyiba, ntasesagura, hagira inzigo, ibyo byose rero bikaba ari byo dushaka kubigaruka mu mikorere ya politiki y'u Burundi.
Uwo mugambwe ni bande?
Uyu mugambwe ugizwe ahanini n'abahoze mu mugambwe CNDD-FDD, bakaba barawirukanywemo kubera yuko bahagarariye demokarasi mu mugambwe ndani no mu Burundi bwose.
Burimo abo twita abafrondere bose?
Urimo abenshi n'abafrondere, ariko hariho n'abandi barundi benshi bari babidusabye kugira ngo barabe yuko igihugu twokigarukira.
Uzokwitaba amatora uno mwaka mu kwezi kwa gatanu?
Burya z'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu, ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini, nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine. Mu Gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux générations futures. Twebwe natwe rero twiyumvira kazoza k'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine. Ariko icyo twabwira ni uko abanywanyi bacu n'Abarundi bari mu Burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza, bumva rero yuko bazajya mu matora.
Ariko muganga nturandikwa mu bitabo by'ubushikiranganji bw'intoragati mu gihugu.
Ibyo ntibisanzwe, imbere y'uko umwana umutwara kumwandikisha muri leta sivile abanza kuvuka. Ubu rero uwo mwana yavutse, hanyuma intambwe izokurikira ni uko azajya kwiyandikisha muri leta sivile.
Murakoze. Hari isano ufitanye n'umugambo wa Ruhari PPD Girijambo?
Uwo mugambwe sinowe nabyo nuvuga ko cyane jewe wumbaza cyane cyane iby'umugambwe dutangura duhejeje gushinga witwa PDG Girubuntu, ni ukuvuga le parti pour la démocratie et la bonne gouvernance. Mu Kirundi ni umugambwe uharanira demokarasi n'intwari ibereye, ukaba ari umugambwe uhagaze ku mucyo w'ubuntu n'intwari ibereye mu Burundi.
Hari abavuga ko ari abantu bakeya batari muri Senaride, batari no muri PPD Girijambo mwashinze uwo mugambwe, ibyo bari byo?
Nakubwiye yuko nkuko tugenda twiyumvira gushinga umugambwe, ni uko hariho Abarundi benshi babidusabye bageze bati mwebwe mwararongoye umugambwe CNDD-FDD twarabonye ko mwakoze wewe n'abandi batari bake, ati nta kuntu mwakwiyunganya mugashinga umugambwe kugira ngo turabe yuko huboneka ibyiyumviro bishasha mu Burundi.
Murakoze cyane. Twavuga ko ubu burimo nk'abanywanyi bangana gutse gushika izi saha.
Ibyo tuzabibabwira hageze.
N'umukandida wawo mu matora yimirije yo barinde.
Ibyo by'abakandida nabyo muba murabiretse.
Murakoze cyane honorable.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda bo mu muryango wa Rurono na Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi batewe impungenge n'ibura ryiwe inyuma y'amezi hafi atatu bataza aherereye, yamara yavanywe mu rugo n'abakozi b'urwego rwa leta rujeje gutohoza ibyaha RIB. Ubuyobozi bwa RIB naco uratangariza Ijwi ry'Amerika kwibura ry'uwo munyagihugu. Ni nkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
Abagize umuryango wa Bwana Rurono babwiye Ijwi ry'Amerika ko uyu musaza w'imyaka 68 wari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo gusoza imirimo mu rwego rw'ubucamanza ha mu Rwanda, yavanywe mu rugo iwe Kamembe n'abakozi ba RIB ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize w'2019 ahagana isaa 9 z'igicamunsi. Abo ngo babanje gusaka inzu nyuma bamutwarana na bimwe mu bikoresho birimo telefone n'imashini ya mudasobwa ngendanwa, nk'uko umugore we Mujawabera Joera abisobanura.
Baraje rero basanga muzehe icyo gihe yarabyutse muri ayo masaha 9 kuko n'umuntu akundaga kwibera hano mu rugo. Nabo baramubwira bati muzehe rero tuje hano iwawe, urabizi ko uri umunyamategeko, mategeko urayazi, twemerewe kugusaka niyo twaba tudafite mandadare. Tegeko rero bitwemerera muzehe ati ndabizi cyane, ati nta kibazo. Bamwaka amatelefone yari afite binjira mu nzu nyine barasaka ibyo bashakaga. Cyakora ngo bajyanye utuntu tw'utu-DVD bari babonye n'udusede mu nzu, bajyana na kompiyuta umwana yakoreshaga kuri kaminuza. Barangije nayo baramubwira ngo najye imbere bagende.
Aba bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB barimo n'uw'umuryango wa Rurono uvuga ko yitwa Kamanzi, ngo babwiye umwana mukuru wari mu rugo ko hari ibyo bagiye kubaza se umubyara ari buze kugaruka. Kubirebana n'ibyari kuri DVD na CD abo bakozi bari bo batwaye, Madame Mujawabera yabwiye Ijwi ry'Amerika ko zariho indirimbo zo ku rusengero. Nyuma yo gutegereza bakabona ijoro riguye ndetse bukarinda bucya atagarutse, abo mu muryango wa Rurono bahise batekereza ko yafunzwe ndetse bazindukira kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe aho bamutwaye bakorera.
Nyine numvise ko hari ikibazo, ndavuga nti buriya bamufunze. Ndavuga nti yajyanye inkweto zifunze, ntawe bafunga n'inkweto zifunze. Wowe uramushyira silipa, mushyire brosada na korogate, mushyire n'agapira k'imbeho, uzinduke mu gitondo cya kuri polisi. Umwana yazindukiye, ageze kuri polisi rero avuga uwaje gusura, baramubwira bati igihe cyo kumugwandikira cyari ibyo tukimubaza, ateze ko nari n'umuzaniye utwenda, ati imyenda yisiga turaza kuyimuha. Barababwira ateze ko tuzafungura ejo bundi ku 8 mukamwe arajyanye computer nigiragaho mu ishuri nzayibona nde. umupolisi umwe mu bari baje hano mu rugo uwitwa Kamanzi amuha nomero ze za telefone aramubwira ati wowe uzaze ku 8 computer ari byo tugiye kuyikoreraho kuri headquarters kitariki 8 uzaze tuyigumye.
Madame Mujawabera avuga ko we n'abana bagerageje kenshi gusura rurononona ariko ntibabyemererwe kugeza ubwo nyuma y'iminsi 11 yitwarwa rye ni ukuvuga ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 umwe mu bakozi bari bubamutwaye babwiye ko bamubajije ibyo bagombaga kumubaza bakamurekura batamuraranye habe nijoro na rimwe.
Tariki 8 z'ukwa 11 nyine twarazitegereje zigeze umwana asubira kuri polisi Kamanza kimukubita amaso aramubwira ati sorry ati waruri kumvugisha nkakwitiranya kuko kugadashya twahakuye abantu babiri naho ngaho mu rundi rugo naho twahakuye mashini ati nawe uzengera ngo n'umwana waho ngaho uri kumbaza ati naho papa wawe ntabwo twamuraranye twamubajije ibyo twari dukeneye kumubaza duhita tumurekura aratana kompyuta turayimuha mushakira handi ntawe dufite duhera mu gihirahiro muri make nta yandi makuru twabashije kumenya nta nubwo twasubiye kuri polisi urumva bari baduhakaniye ko umuntu wacu batakimufite baratubwira ngo dushakishirize ahandi.
Abo mu muryango w'uyu rurononona bavuga ko nta kibazo cy'ubuzima yari afite ku buryo mu gihe yari kuba arekuwe yayobiwe. Ikindi kandi ukurikije intera iri hagati y'aho batuye na sitasiyo ya RIB yajyanyweho atari ahantu umuntu yaburira kuko homba ari mu mujyi wa Kamembe hagaragara. Kugeza urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ntacyo ruratangaza kubiruvugwaho ku ibura ry'uyu rurononona Jean Damascene. Ku murongo wa telefone Madame Marie Michel Umuhoza umuvugizi warwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye gushaka amakuru akaza kutuvugisha hanyuma kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru hari hashize amasaha natubwiye ibyo ariko mu nshuro zose twagerageje kongera kumuhamagara ntiyaracyitaba. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana ikibazo cy'ababurirwa irengero muri iyi minsi ya vuba kuko kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize wa 2019 kugeza ubu Ijwi rya Amerika imaze kumenya imiryango hafi 10 yo muri aka karere itaka kubura abantu.
None ni umunsi wa 8 tumubuze kugeza ubu nta makuru dufite turamenya aho aherereye nta n'undi muyobozi uratubwira ati twamubonye ahangaha. Imakenze
bambwira ko bategeze bamubona nuko twamubuze
umutware araza imvura yose yo kuwa kane yarabanyagiye bashakisha umuntu kugera amagingo twaramubuze.
Icyakora bitandukanye n'uyu rurononona Jean Damascene abe bazi uko yavuyiwe benshi muri aba bandi babuze iyo bajije abo mu miryango yabo n'abo bakoranaga bavuga ko bataza babajyanye kuko bavuye mu ngo bagiye mu mirimo irimo n'iy'ubucuruzi abandi bakavuga ko ababo bakomeza gusa n'ibiteza umwuka w'icyoba kubabuza babo.
Ubwoba bwo nyine ntago bwabura ushobora genduka buri rwirengero ariko umuntu yizera Imana nyine.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC. Colonel Michel Rukunda azwi nka Makanika yari umusirikare mukuru mu gisirikare cya Congo FRDC yaratorotse icyo gisirikare. Ku rubuga rwa Twitter igisirikare cya Congo cemeje ko yatorotse ko kandi kimufata nk'umwasi w'igihugu uyu mukoloneri wo mu bwoko bw'abanyamurenge bivuga ko ashobora kuba agiye gutanguza umugwi witwaje ibigwanisho cyangwa agasanga umuhari witwaje ibigwanisho witwa Gumino wizwe n'abanyamurenge. Ivyo bibaye mu gihe hazi imisi mu misozi miremire ya Minembwe havugwa ugushamirana hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi. Itoroka rya Colonel Kunda rivuze iki ku mutekano muri ako karere? Mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yabajije Delphin Rukumbuzi Ntanyoma, umuhinga mu bijanye na politiki y'akarere, akaba ariko agira doktora muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholandi. Yatanguye avuga icyo yibaza cyo wacatumye Colonel Rukunda yitandukanya n'ingabo za Congo.
Yoba wenda atarishimiye uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa, ariko cyane bikaba byarakozwe bimeze nk'aho bihari bibangamira ubwoko bwiwe kubera ko ngira ngo nabibasobanuriye n'umunyamurenge. Niba icyo mvuze cyaba ari cyo kibazo gikomeye, icyo byaba bisiguye byaba byerekana ko mu gisoda cya Congo hakirimwo fisire nyinshi kubera ko haba harimwo abasoda benshi baba batarishimiye ubwo buryo icyo kibazo cyabaye jere kugeza aho kirimbura ikitwa ko ari abanyamurenge batuye hagashira, abantu barwana bakaza bagatambuka amapozisiyo ya FRDC bakaza bakinjira mu mihana bakayitwika bakanyaga inka bakica abantu bagasubirayo. Nuko bivuga ngo mu koronari bo kuri uriya rwego aho avugira ngo ibi birarenze birarambiranye sino guma kubibamo keka ko ari sinyale mbi ku gisoda cya Kongo ku buryo kigaragaza integeke zacyo nyinshi umuntu uyu atonatinya kuvuga ko wenda we yoba ari umuntu wamashije gusa kubikora ariko n'abandi benshi bitarabashimishije kubera ko atari uko bumvaga byagombye kuba bihaye bikorwa
mwibaza ko yoba agiye gushinga umurwi mushasha urwanya ubutegetsi canke umurwi mushasha w'inyeshamba nk'uko mubivuga canke yoba agiye gusanga bagenzi we basangiye ubwoko mu rurya mugwi gumino
uzi ikintu gitangaje cyane kandi gikomeye nuko mpera z'umwaka wa 2018 uyu mukoroneri ari mu bantu bagiye gusansibiriza groupe armée yitwa Gumino ayisaba kwiva muri ibyo bibira babamo ngo baze basange leta kubera ko leta yari yabijeje ko igiye kujya kubarinda ibi bikwereka neza ko mu myumvire yiwe icyo gihe cyose atari umuntu waza urwanya leta icyaba kimuteye ubu munsi gusmasha kugenda ngo abe yosanga abo bagenzi biwe bari basigaye ni ikintu gisa gitunguranye kivutse inyuma y'aha hantu uwo yari yagiye kubwira abo bantu ngo nimuze mudusange muri leta nanjye naragiye ufite bano bantu bavuga basigaye muri Gumino n'abantu yayoboye icyo gihe guhera 2004 kugeza 2011 n'abantu azi yari ari kubwira ngo nimuze tuje muri leta mudusange natwe turi muri leta ntako twabaye simpamya ko umuntu bunyine yovuga ngo agiye kuja kurwanya leta
ari nkamwe byoshika yo igwaniriza muri Gumino canke numurwi mushasha wundi yo tangutse
simbona ko ari ikintu kiborohera ko bama bahura mu isegonda imwe ngo abe yaje yagarutse gusubira kuja muri ya Gumino icyo mpaye ndeba aho bari bageze abo bose yaba ari abo basigaye muri Gumino yaba ari n'abagiye mu gisoda cya leta aho bari bageze bamaze kubona ko baremererewe n'uko leta itabitaho bashobora gutangiza ibindi biganiro bivuga ngo noneho nimureke turebe icyo dukora kiturengera icyo ndi kubona kiri bukorwe cya mbere ni uko bavuga ngo reka mureke dushyire imbaraga zacu hamwe kubera ko nta leta ihari tubanze twirwane uko leta izitwara iruhande rw'abandi basigaye bari muri leta icyo nicyo kizadefinisi ikintu iyo bagiye kuja gukora uyu munsi uyu munsi sindamubona neza ari umuntu wavuze ngo agiye kuja kurwanya leta kuko iyo nta mpamvu yari afite yo kurwanya leta iyo leta itaza kunanirwa kuba yararinze bano bantu iwo yabagiye kuja gufasha
reka turindire turabe iyo bija mugabo uko biri kose akarere ka Minembwe gakomeje kuvugwamo umutekano muke uri kuragira ingaruka ahanini kubanyamurenge kuba yavuye muri ico gisirikare nimba yakivuyemo avuga ati ntibariko barakingirira abanyagihugu nkuko babwirizo hari trizere cuko agahengwe kuboneka kuko yavuyemo
icyo ni kibazo gikomeye ariko reka wenda nkirebe muri ubu buryo buriye intambara iri kubera mu Minembwe ni intambara ishobora kuba ihaye irwanirwa ahandi hantu haba mu karere cyangwa ni Kinshasa sinzi neza ko biri butange amahoro icyo kiraguye ubu nyine kubera ko ni intambara irimwo abarwanyi bashaka kuvuga ba acteur benshi ariko kandi ni ikibazo cy'akarere kirimwo kiza n'ibihugu bifite icyo bihaye bishaka gukora aho hantu kubera impamvu zabyo ariko biri biterwa n'uko pozisiyo ya leta ya Congo iza kwifata mu gihe imenye ko n'umusoda wayo yagiye nibivuze ngo reka noneho tugihe umwanya wihutirwa kugira ngo kirangire amahoro nibwagaruka ariko nifata pozisi ivuga ngo igiye kucihorera cyangwa itekereze ku buryo bwo kurwana aribwo ributanga ikindi gisubizo ni ukuvuga ko karere kagiye kujya mu ntambara ikomeye
Delphine hanyuma twibutse ko muri umuhinga muri politike y'akarere murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuyaga ku vya Colonel Michel Rukunda
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafite muri aka kanya n'amakuru bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.